imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Shuti zacu mwabonye buca ni Fidele Niyongabo abaramutse. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu, tubafitiye amakuru ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kumbibe zihuza u Rwanda n'u Burundi harimwo no Rwanemba mu karere ka Bugesera, uruja n'uruza rw'abantu rwarahagaze. Minyuma y'ingingo leta y'u Burundi yafashe ku munsi w'ejo yo kugara izo mbibe, umumenyesha makuru Gloria Ishimwe yarashitse kuri urwo rubibe aratubwira uko yabonye ibintu byifashe.
Aya makamyo yarapakiye ibicuruzwa bijyana mu bihugu byombi yaraparitse, kuko nubwo umupaka w'u Rwanda ufunguye uw'u Burundi wo urafunze, bityo atabona uko yambukaga. Sanzabarenda Celestine ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 twasanzaga ku mupaka wa Nemba.
Ngiye kubasura bantuma utujerekani two kuvoma amazi. Ngeze mu Burundi barazifata. Bazifata banyegeka yuko ari ukuzisorera. Bazifashe kuri 24 z'ukwa 12. Ubwo rero nari naje kugira ngo ndebe ukuntu nazigombora, sanga imipaka irafunze, nta muntu ayatambuka, nta kurenga umupaka. No mu Burundi ho nta n'umuyobozi wanabona ngo mubaze iki umuturi kibazo cyawe. Ko rero mbisemwe kuba nta kwihombera nkitahira nakundi.
Uyu mugabo yatangaje igihe yagiriye mu ifunga ry'uyu mupaka.
Jewe ntabwo nabyishimira, kuko akenshi urumva nari nzindutse mvuga ngo ndajya kusura bene wacu, simbasuye n'utwo tujerekani twanjye, sinkubonye, simbonye n'uwo mbaza. Urumva rero ntabwo nabyishimira ibi ngibi. Akenshi nishimiye gufungura kw'imipaka, ariko noneho mu gihe bavuze bati tufunge kugenderana birahagaze, nta cyishimo nakira, ahubwo cyanteye ingaruka imbi.
Ndikumana Jean Bosco we atwara abagenzi kuri moto.
Ubukungu arabambukiraganya arabajyaga mu Burundi bagiye guhahirayo, ntabwo ari bwongere gusubirayo. Natwe twazanaga abagenzi tubakuye ramiro bagiye Burundi, ntabwo twongeye kubabona, kandi baduhaga amafaranga natwe tukabafasha. Urumva ubu ngubu nyine ntabwo amafaranga twongera kubabona nkuko twayabonaga nyine. Nawe nabonye n'umuntu ruteramiro moto nyishore, aho ngaho nta muntu nabonye, nta kigenda.
Kimwe nasanze barinda abagenzi ntabagihariye kubera ko nta rujya n'uruza rukiri kuri iyi mipaka.
Kose kuba bafunze umupaka byatubangamiye pe. Hagiye umuntu yazananaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu, kabona udufaranga tukaboneka, ariko uyu munsi byanze, urabona ko byanze muri moto twaparitse. Sinzi ejo amakuru twayumvishije saa 7, saa 8 niko twabyumvise ko umupaka wafunzwe, ariko urabona ko ubuzima bwacu nyine.
Bamwe mu bo twavuganaga badusobanuriye ko Abarundi bataba banyura ku mupaka wa Rusumo no muri Tanzania. Abaturage baturi mu mupaka wa Nemba barava kwinzira ari y'umusaraba kuri bo.
Umupaka Rusumo ndaho ariko ko biro sinyizi, ariko urumva kare uburyo bukaze cyane burakakaye, urwo rugendo rurakaze. Ubwo rero cyane nk'abantu bari bafite uburyo bwo kutambuka buri kanya, cyane hariyo abafite business niho yahoragaho ari bwo buzima bwabo. Byabibaye byiza nyine bikagaruka mu buryo vuba, byakorohereza rubanda nyamwinshi bakoreshaga uyu mupaka cyane.
Barifuza ko habaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusubukura imigenderanire.
Icyo nakifuza ni uko bagirana ibiganiro hagati yabo bombi, bakaba bakongera bagafungura umupaka, kongera tukagenderanira bisanzwe, tugahahirana twese, mbega muri rusange ni uko njye mbyifuza.
Kuri ikibazo cy'abo baturage bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi, umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda yabasabye kwigengesera kuko umwuka utameze neza.
Oya, ntabwo ari inama nabagira. Icyo tugira inama y'abanyarwanda ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bagomba kujya i Burundi bakaba bagerayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka, urumva yabagehe, ntabwo byaba ari byiza.
Uyu muyobozi yahumurije Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda gutuza bagakomeza imirimo yabo nta nkomyi.
Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza Umurundi wese, Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntatuze, aryama asinzire, akore ibyo agombaga gukora. Sinangombwa no kwirirwa tubwira ngo inzego z'umutekano ngo abanyarwanda oya, turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gushaka cyo gufunga umupaka.
Kumunsi w'ejo hashize nibwo leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza u Rwanda n'iki gihugu. Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko cyayitunguye nk'uko byari bikuye mu itangazo yasohoye mu ijoro ryakeye, rivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, kandi ko kinyuranije n'amahame y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru mu ngoro y'inama nshingamateka i Bujumbura mu Burundi, ejo umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro yatangaje ko ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zibandanya. Umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye niyo nkuru yakurikiranye.
Kuri uyu wa gatanu bw'inama nshingamateka y'u Burundi yariramutse yakira umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro, hagarutse no ku kibazo cyo kuba u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yo hasi isanzwe ihuza u Burundi n'u Rwanda. N'amakuru twakurikiraniye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'inama nshingamateka y'u Burundi, umwe mu bashinga amateka Pascal Gikeke ava mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari mu babajije.
Ingingo ya leta yashikirijwe ku munsi w'ejo biciye ku mushikiranganji mu byagejejwe intwari yo hagati mu iterambere rusange n'umutekano, imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zaraye zugawe, ubwabo u Burundi bugaca gufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda.
Yanabajije umushikiranganji impamvu igihugu cya Congo kitarafunga imipaka gihana n'u Rwanda kandi bifitaniye ibibazo bimaze igihe. Aha yaciye amusaba kumwishura nk'umuhinga mu bijyanye n'ububanyi n'ayandi makungu.
Nibona gute hagakuba Congo itarafata ingingo yo kugara imbibe, mugabo u Burundi bugaca gufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda nk'uko bihari na Congo Rwanda.
Kuri ibyo bibazo umushikiranganji ya Robert Shingiro munyishu yatanze yagereranije ku migenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda n'ihindagurika ry'ibihe.
Murabikurikiranye kuva igihe twagira emission publique y'umukuru w'igihugu tariki 19 z'ukwezi guheze. Nibaza yuko kumbure nabivuga ko byinshi, kino mvuga gusa ni uko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda hari igihe imvura igwa ari nyinshi ayikonona kumbure ibiterwa byinshi cyakagwa neza akazuba gutyo nyine. Hariho rero ibihe dushika mu bibi ubwabo nk'uko bavuga mu kibuni nta mvura idahita, niba ubu turi mu bihe by'imvura nyinshi hazoshika igihe hagwa nkenya cyangwa akizuba rikenya hanyuma imigenderanire isubire gutotahara.
Yanamenyesheje ko buri gihugu gifite ubwigenge ku bijyanye n'imigenderanire ari nacyo gituma u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yabwo.
Ntawuzi igituma icyo gihugu cya RDC kitarugara, kuko nitubabaza ati mutarugara meze gute? Iyo cyose gifite ubwigenge cyo ku bwigenge bwacu rero leta yafata ingingo, igihugu yafata ingingo izisabe ziriya si kw'izi ingingo gusa z'imipaka, ingingo zose zijyanye n'imigenderanire n'andi makuru.
Naho ku bijyanye n'abarundi imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda, abashinga amateka babajije umushikiranganji uko bazofashwa bagasubira iwabo. Albert Shingiro yamenyesheje ko nta muntu n'umwe abuzwa gusubira mu gihugu ciwe, bityo abokenera gutaha batazosubizwa inyuma. Umushikiranganji yaciye anatangaza ko ingendo zo mu kirere zitahagaritswe zizobandanya.
Igihugu kibuza kwinjirwa ubwo nikibuza umurundi asubira iwabo. Umurundi niba ashaka gutaha nta ngorane imwe yogura ku mupaka, gutaha ngorane ku bakoresha imipaka, abakoresha nabo indege, indege ziguma ziza naho nyine ntangorane byotera mubahumuriza.
Itangazo ryo gufunga imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda ryasohotse ku igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa mbere mwaka w'2024, aho byatangajwe n'umushikiranganji ajeje w'umutekano. Yamenyesheje ko ari kumva z'umubano mubi hagati y'ibyo bihugu ushingiye ku kuba u Rwanda ruhaye indaro bamwe mu bahungabanya umutekano w'ico gihugu. Amakuru kandi ijwi rya Amerika rifise nuko imbere y'uko imipaka yose yo hasi ifungwa hari abanyarwanda 35 abategetsi b'u Burundi bajanye ku mupaka bashikiriza u Rwanda, aho bavuze ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Gusa nta mutegetsi w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda twabashije kubona ngo aduhamirize ayo makuru. Twobibutsa ko u Burundi bwari bwafunguye imipaka ibuhuza n'u Rwanda mu kwezi kwa 9 umwaka w'2022. Iyo mipaka yari yugaye kuva mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inyuma yayo makuru rero ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuri uyu wa kane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda irafunze byatangajwe mu nama y'umutekano yahuje Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Mu nama yahuje umushikiranganji Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamusitaneri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza, tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi. Uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota atari uguhekura u Burundi.
N'umunsi twatuga imipaka kandi uzavugenda ntarenga ingo yafashe yabiye mu byumbe ntagiye kuvuga ngo nshingo n'imbaka senyi ushaka kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane nabiho naho dukeneye n'abari bari ngaho gatapfa abirukanye na bose kubera twasanze dufite umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda barahagaritse imigenderanire nawe zikabanza yihane kuko afite imigambi idatomoye niwe abikaka inkuru z'ibintu zononera abarundi nkazozi ikintu.
Iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'Interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Colonel Kishayo Remy. Yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato. Buramatari Kishayo n'abarongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe rya Amerika ko keretse ibyo byashyitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine y'iyo ntara hatekanye.
Ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gacoye, hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura duce dusubira inyuma. Ariko ntacyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura, tukizera yuko n'abarabasuda b'u Rwanda bari baje gutata kugira barabaho ingabo z'u Burundi zoba zikamangamira. Novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugiranira imigenderanire, ariko tubona yuko bariko baratwimba.
Musindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo. Amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza. Mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi, ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira. Gufunga iyo mipaka bishyitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Yabishyikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12, yongera abisubira mu ijambo yashyikirije abarundi risozera umwaka w'2023.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari isinzoya, bariko bari mu mugwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri.
Kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22, Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya Leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamire kure ibyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku igenekezo rya 2019. U Rwanda wamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe Leta y'u Burundi. Icyo gihugu cyasabye Burundi ko ibibazo bufise byoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022. Na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igerekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu, ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. N'ingingo yakiwe nabi na bamwe mu Banyarwanda twaganiriye. Bamenyesha ko kuza abaturanyi kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi, agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwe akiri mu Rwanda. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda riravuga ko leta y'u Rwanda yamenye binyuze mu binyamakuru icyemezo kitumvikanyweho cyafashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka bufitanye n'u Rwanda. Iryo tangazo rirakomeza riti iki cyemezo kidashimishije kizabuza abantu n'ibintu kwinjira no gusohoka mu bihugu byombi kandi kibangamiye amabwiriza ngenderwaho agenga umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika. Itangazo nuko risoza. Tukivuga ku Burundi, umunyamakuru Florian Irangabiye yitabye urukiko kuri wa kane mu mwaka ushize. Yari yajuririye igifungo kimwe akicumi yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana. Pierre Claver hano inkuru.
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yitavye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe, kuko kubwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'ahari cyo camwagiriye. Igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije ku icaha yagikoreye ku iradiyo ikorera mu buhungiro yitwa Igicaniro, ari nayo yarasanzwe akorera i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umuryango. Abacamanza batiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri iyo radiyo yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo. Kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya Amerika. Mu minota itarenga 10 abashingwamanza biwe baseguriye abacamanza ba Sentare nayinyuzwa ko atakimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha Irangabiye yagirijwe ku rubanza rwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko ko yahonyanzwe gutyo ku iyo sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza, ndetse Florian Irangabiye akarekugwa atakirinze gusabwa. Abacamanza bamaze kumviriza ibyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza bace bashira urubanza mu mwiherero. Urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntacu bashimye gushikiriza abamenyeshamakuru. Bamenyesheje ko ibyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye. Bongera ko bazogira ikindi bashikirije ingingo ya sentare nayinyuzwa imaze gusohoka. Ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashyamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka ka zina muntu n'akabamenyeshamakuru. Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru Iwacu n'umwe muri abo kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro gishyiramuye mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, avuga ko yasomye neza ibyo Floriane Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe.
Nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nawe nyene, ubunyonyezi, ubutungane bukora nabi, agateka ka muntu katubahirizwa. Ni vyiza yuko umumenyesha makuru yerekana ibigenda neza, ariko na cyane cyane n'ibitagenda neza, kandi abariko arubaka abariko arafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe.
Irangabije nibo mugore umwe Rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuginga mu buraruko bw'igihugu utwa runane rw'amenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyungeko abona ko umuvyeyi w'utwa na tubiri tutararenza imyaka 10 azira umwuga wiwe
ikibanza ciwe sico sico mu mpimba sico mugasho turyane nta kindi ariko arazira taru umwuga wiwe turasubiye gusemerera ko yorekugwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe
irenguzwa rya Irangabigereje inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira gateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi ryari ryifuza ko uyu munsi atogera uwo mumenyesha makuru atararekugwa kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro Maître Toninkina ayiruka gufungurwa amakungu abigizemo uruhara mu gusemerera kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uyu aheruka gusiga Irangabije mu munyororo yibaza ko nubu ako kamo k'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije
uruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu hanera gataya kazi na muntu intahangire mu gukebura ibihugu bitubahiriza ku gatereka muri iyo ntumbero ayo mashyirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyeshamakuru Florian Irangabiye afunzwe ahogwa umwuga wiwe birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bo kwitwararika cyane icyo kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri Jeo Maître Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo Leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyeshamakuru kuko icyaha yagirizwa atacyo yakoze ibikoze gutyo yoba yerekanye ko ishyigikiye ubwigenge bw'ubutungane
kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza aha twavuga nk'abaserukira Leta z'Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ububiligi Ubudage n'Ubumwe bwa Buraya nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abyemeza Pierre Clavier n'inkuru ku bw'ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda Afrika y'Epfo yareze Israeli ibyaha bya genocide ku banyapalestine mu ntambara irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza kuri wa kane ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ONU urukiko rugakomeza kumva kuri wa gatanu impande zombi navuganye na Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga muri kaminuza ya Rotterdam mu Holandi asobanura uko uru rubanza rukwiye kwakirwa
kugira ngo bivuge ko ni mu buryo nihuse ari ituntu tubiri ngira ngo mbereho akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki Afurika y'Epfo Afurika y'Epfo ntago iri kure ya Isirayeli mu abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid bazi ko harimo abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho na Nelson Mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye ariko Afurika y'Epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuripo icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho leta yabo bigengaho ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri Afurika y'Epfo ubwabirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose ubwo rero uwo murongo ni wo Afurika y'Epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi cyuhagazeho ababikurikirana bazi pozisiyo ya Afurika y'Epfo muri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union na Israel yagiye isaba kuba indorerezi ariko ibihugu nka Afurika y'Epfo na Nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe Israel itemeye uburenganzira bw'abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri African Union itagomba kuwemererwa
yego ariko se ikibazo nk'iki ngiki ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho
uru rukiko ruri hano irahe urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye rutaburanisha abantu ruburanisha za leta gusa za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa nations ni abanyamuryango w'umuryango wabibu nibo baburanye bashobora kujya muri ruriya rukiko. Afrika rero igepfo yajyanye Israel muri ruriya rukiko kuko irega ibikorwa bya genocide iri gukorera muri kiriya gice cya Gaza. Reka nsubire inyuma gato nge muri charte yashyizeho umuryango w'abibumbye ni nk'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye la charte des nations unies mu ngingo yayo ya 51 arasobanutse neza. Iyo ngingo ya 51 yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho, icyo bita le droit naturel de légitime défense, ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe, igihe bitewe, igihe umutekano wabyo uhungabanijwe. Iyo ngingo ya 51 ishyiraho charte ya Nations Unies irabyemera cyane, ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa, kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano, icyo bita Conseil de Sécurité, inama y'amahoro n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha. Rero ejo bundi habaye ibitero bya Hamas, ababikurikiranye barabyumvise, ibihugu inshuti za Israel za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa Israel bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa. Biriya twise droit de légitime défense, uburenganzira bwa Israel, ariko kugeza n'uyu munsi ntabwo umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo.
Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukaba utuyirahe mu Buholandi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. Aha ni udusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, ndabashimira mwese kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi, cyane cyane abari mu Kayanza na Ngozi mu Burundi, abari mu Ngororero na Nyange mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, abari mu Karere ka Namiho mu Bubiligi. Turabashimira kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umubiri ucyura ubutije. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mu kanya gato murumviriza ikiganiro cy'umuziki, mugire weekend nziza.
Yabaye ikibito cyacu, ugutanga ijambo mu banyagihugu.
Bakunze bijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uku kwezi kwa mbere, hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku minsi ya gatandatu nk'iya Mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzaba twabahitiyemo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10, ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni ukuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefoni zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro Agasaro Kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abandi.
Tumwe twibutse ko ikiganiro musanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri saa nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika.
MP Record Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza America.